Imana yacu ishimwe kubw'ubuntu bwayo n'ubwizigwa bwayo. Twongeye kugirirwa amahirwe yo kuba hano muri kino gitondo. Tugume imbere y'umwami wacu, tumuhimbaze, dushimbaze nagiwe, tumushimire kubwo ibyo yakoze byose, ibyo yakoze muri twebwe, kubw'ubwizigwa bwiwe n'ukuri kwiwe. Ni viza cyane kumenya no gushobora kuririmba. Duheje kuririmba ngo nsesa Yesu umuco wanjye, nsesa ibyina muri jewe. Utwigoro twanje nacyo tumaze, ndakwegereye n'umutima ukunze, ndakwegereye n'umutima ukunze. Kandi ako niko kigoro kacu, nta kindi dushoboye. Niba twaririmbye ivyo twaririmbye imbere y'umwami nkuko akeneye kubi umwami akeneye kubibona ngo nsesa umenye Yesu umuco wanjye, sesa ibyina muri jewe. Icyo tuzi neza nuko ataciza kiri muri twebwe, nta na kimwe kiri muri twebwe, ariko hari ibyo dushobora kubona byonyine. Ni umwenda dufitiye umwami wacu, ariko ihabwa icyubahiro. Yarakuye ko umwenda wacu, imyenda yacu yayikoreye ku musaraba, yarapfuye ku bwavyo. Gutyo turashobora kumwegera atacyo twinona, twishyire mu maboko ye uko turi kose, kugira ngo adukoreshe. Azobana natwe, azoduherekeza, azobana natwe kandi turongore. Sinzi neza ariko ejo ku mugoroba twese twarasomye mu butumwa bwa Manata Branamo ngo uramugira gute, cyangwa ngo ndamugira gute jewe Yesu, ndamugira gute, tumugenza gute, bimeze gute kuri twebwe, kuri wewe no kuri jewe, bimeze gute kuri twebwe, kubirabana n'umwami wacu? Ikindi tumugenza gute? Twarabyumvise, yajanywe imbere y'abacamanza maze acibwa urubanza. Ariko Imana itugirira ubuntu bwo gushobora kumenya muri we uwaciriwe urubanza, umwami wacu, umucunguzi, umukiza wacu, kandi niwe akeneye kuturongora no kutuyobora. Mbere yuko dusengera hamwe, ndashaka nsome ijambo muzi mwese riri muri Mariko igice cya gatatu, duhere imirongo ibiri, duhere ku murongo wa mbere. Mariko gatatu murongo wa mbere. Yongera kwinjira mu isinagogi, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko, murongo wa kabiri, baramugenza ngo barabe kwamukiza ku isabato ngo bamurege. Murongo wa gatatu, abarira uwo muntu anyunyutse ukuboko ati, va hasi uhagarare hagati. Murongo wa kane, arababaza ati, ivyemegwa ni ugukora ibyiza ku isabato cyangwa ni ugukora ibibi? Gukiza umuntu cyangwa kumwica? Arihorera. Murongo gatanu, aberaguzamo amaso aratse, ababazwa n'uko imitima yabo ikomantaye. Abarira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Murongo gatandatu, abafarisayo barasohoka baca bamugira inama n'abantu ba Herodi ngo babone ingene bomwica. Gushika hano kuri uno murongo wa gatandatu, nk'uko maze kubivuga, twarumvise ejo ku mugoroba uburyo umwami wacu uburyo yajanywe, ukuntu yahagaze imbere y'inama nkuru y'abacamanza, mwenda Branham yarerekanye ukuntu bamukurikiranye, ukuntu bamwumviriza bakarondera indamuvano yuko bomukura mu nzira kugira ngo abaveho. Rero urabye kino gisomwa twasomye, umwami wacu akaba na databuja Imana yacu dukorera yaramenye ivyiyumviro vy'imitima muri kiriya gihe. Nuno munsi arazi ivyumviro vyacu, arazi gituma turi hano n'igituma twaje hano. Nkuko twavyumvise ku mugoro ejo mu gice c'icenda c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya, ukuntu Imana yavuze, ukuntu Imana yerekanye ngene imitima yononeka, ukuntu imitima ari mibi. Kandi nivyo vyabaye hano, kandi uno munsi dukeneye kwibaza ikibazo ngo none twohagarara gute imbere y'umwami wacu. Twabisomye umugabo hari umuntu yarahagaze hajya maze abaza ikibazo ati umuntu yokora iki ku munsi w'isabato? Twokora ikibi cyangwa twokora ikibi? Twokora ubuzima bw'umuntu cyangwa twomwica? Ntibashoboye kwishura kuko ivyiyumviro vyabo n'imitima yabo vyari bibi. Icyo rero umwami yarasozera igikorwa ciwe, yaragikoze aragisozera kugira ngo ahayishe icubahiro izina ry'Imana, izina rya Data uwo yakunda kandi yari yamurungitse. Gutyo rero dukoranye wewe na jewe kugira ngo duheshe icubahiro izina ry'umwami wacu, kugira ngo imitima yacu yuzure ivyo yuzuzwe ivyo yaduteguriye. Reka tubananye dusome murongo w'indwi. Maze Yesu n'abigishwa be bavayo baja ku kiyaga, ishengero ryinshi ramukurikira bavuye i Galilaya n'i Yudaya. Murongo munani. N'i Yerusalemu no muri Idumaya no hakurya ya Yorodani, nahereranye no muri Tiro ni Sidoni, ishengero ryinshi ryumvise ivyo yakoze riza kuri we. Murongo w'icenda, bari ishengero abigishwa biwe ngo bagumishe ubwato butoyi hafi ku bw'ishengero ngo ntibamubande. Murongo w'icumi, kuko yakijije benshi nico catumye abari bafise ivyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko. Murongo wa cumi na rimwe, impwemu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemera zitura umwana w'Imana, akazihanikiriza cyane ngo ntizigenda ziramwandagaza. Gushika hano mbega ibintu twasomye. Umunsi umwe yinjiye mu isinagogi abwira abari bazi ivyagezwe, abwira abigisha ivyagezwe, abwira abantu abo abantu bahindukira kugira ngo bagire icyo babwiye, n'ababwirizwa kumenya icyo yari ari. Acarahindukira aja ku kiyaga hamwe n'abigishwa biwe, maze acaja kure. Hariya naho hariho abantu benshi bari baje bumvise icyo kintu canditse hano ku murongo w'icumi ngo kuko yakijije benshi nicyo catumye abari bafise ibyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko. Umurongo w'icumi, kandi ndizera yuko aribwo butumire umwami wacu aduha uyu munsi, wewe na jewe dushaka kumwegera, tumuhenukireko uko bimeze kose, tumwegere kuko niwe niwadukiza ingwara, niwe mucunguzi wacu, niwe watubohoye, niwe mwami wacu, kandi Imana kandi akaba n'Imana yacu, kandi ukeneye kwishimira no kuyihesha icubahiro no guhesha icubahiro izina ryiwe kugira ngo ashimwe kandi ahimbazwe. Duhaguruke rero muri kano kandi dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe, mwami ndagushimiye kubwa ijambo ryawe gera iryo uduhaye kandi waduhaye mwami ndagushimiye mwami ikintu twemereye kubona ukuntu bagufashe ewe mana turagushimiye kubona utwemereye waduhaye ijambo ryawe nimba barabikoreye igiti kibisi mbega bizogenda gute ku giti cyumye ewe mana bizogenda gute kuri twebwe ga mwami bizegenda gute kuri jewe n'umwese muri twebwe mwami mana ndagusavye mwami uturindire mu izina ryawe dushigikire ku bw'ijambo ryawe dushigikire ku bwamwe muwawe mwami nuturongo rutiyobore mana kugira ngo dushobore guhesha icyubahiro kandi duhimba izina ryawe mwami kugira ngo izina ryawe niricokogwe kandi ngo nirisiribangwe mwami ariko ushimwe ushimwe kandi ushigwe hejuru mwami turagusaba duhezagire muri gitondo nuhezagire ijambo ryawe nuhezagire iminwa iza kuvuga mwami yuza gucamo kugira ngo uvugane natwe mana tubigusave mu izina ryawe ry'igiciro izina rya Yesu Kristo amen twicare ejo kumugoroba twarasomye muri buno butumwa ngo none Yesu ndamugire gute kandi twarabonye ko twese turahamagarwa turahamagarirwa atari abantu bakiriye bakiriye gihe gusa ariko kandi n'abakino gihe none wewe ukora iki Yesu je nkora iki wewe Yesu umugenza gute none jewe nawe yo tugenza gute mbega ijambo giwe turikoziki mbega ashobora gukora iki muri twebwe aciye mu ijambo giwe mbega yokora iki muri twebwe biciye mu ijambo giwe twarabonye muri bujya butumwa yuko abanyabwenge bivyanditswe bakiriya gihe bari bazi neza ko uyo muntu kujya muntu ibita Yesu w'i Nazareti ko yabwirizwa kuvaho ko yabwirizwa kubambwa babwirizwa kumubamba ngo yari ya bavuga ngo yari ya rugose nibindi byinshi bari bakeneye kuvuga nituzi turabizi mu majambo y'Imana kandi turazi neza yuko bari mpumyi ku ijambo ry'Imana muvyo mu gusenga kwabo ibikorane bakora turabizi bari mu mikwijambo y'Imana mu bikorane bakora no mu gusenga kwabo ntibari bazi bari ko barakora ikibazo rero tubwirizwa kwibaza uno munsi niki ngo nukumenya niba twebwe duhuza n'Imana tugahuza n'ijambo y'Imana atari imirongo gusa twihitiyemo ahanahariya tukayikura mu kibanda cyayo maze tukayitaka ukuntu ariko dukoresha ijambo ry'Imana ryasezeranwe kino gihe kuko abenshi bafise ukwizera rusangi abantu amamiliyoni bafite ukwizera rusangi basange n'abantu ukwizera rusangi bizera Imana bafite ukwizera rusangi uko kwizera rusangi ntigukwiye kugira ngo guhagarare imbere y'Imana biwuje n'umurongo wa gatatu wa Yuda birakwiye ko kuba ari ukwizera kwahawe abera rimwe lisa Nana Branamo aravuga rero mu butumwa bumwe akavuga ati ngo niwo murongo w'ubugingo kandi bukaba n'ubufatanye buva ku mana ubucuti hamwe n'Imana ubwo ijambo ry'Imana ryaduhishuriye biciye kuri mwe mu kandi uko niko turonka ubufatanye n'Imana none Yesu tumugenza gute wewe umugenza gute wewe ukora iki na ugenza gute Yesu hano twasomye ibintu bibiri majambo abiri ijambo rimwe twarikuye mu butumwa bwa Mariko, mu butumwa bwiza, mu njiri ya mu butumwa bwiza nko kwanditsana Mariko hano na cyane cyane imirongo ibiri niyo yankoze ko cyane. Mariko gatatu umurongo gatanu aravuga ngo aberaguza mwamaso aratse umwami wacu, umwami wacu ubundi yari rukundo yibereya ariko hano ngo aberaguza mwamaso aratse ababazwa nuko imitima yabo ikomantaye abariri uwo muntu ati ramvura ukuboko kwawe arakuramvura kurakira abenshi bajya benshi barabye aratse ariko yarabanye umuntu n'urukundo waraje guhabwa agakiza no gukira indwara abandi yabarabanye uburake ariko uwo yamurabanye yaburabanye urukundo n'ubuntu waraje guhabwa agakiza no gukira indwara abandi abari baje kugira ngo bamugirire nabi bamwagirize kugira ngo bamutege umutego yabaravye aratse mbega yarahindutse cyane aracyari wa wundi uno munsi. Hari abantu Imana irabana uburake, hariho n'abandi bantu irabana ubuntu. Wewe none uri muwuhe mugwi, jewe none ndi muwuhe mugwi? Icyo nicyo kibazo. Hanyuma ubundi murongo wankoze ko n'umurongo wa 11 hano haravugwa ngo imwe muzihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere. Iri jambo liranshika ku mutima, imwe muzihumanye nazo uko zimubonye. Umwami wacu yari uwera, yari umwami, ibindi byose ntibyashobora guhagarara imbere yiwe. Hanyo rero haravuga ngo ku murongo wa 11 ngo imwe muzihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zigasemerera. Abanyabwenge b'ibyanditswe ntibabyibaza kuko bari bafite Bibiliya mu minwe yabo kandi bibaza ko aribo bazi ibyanditswe, ariko imwe mu mbizo zari zizi cyo Yesu ari wari we kandi zikavugira hejuru ziti uri umwana w'Imana. Ku murongo wa 12 arazihanikiriza cyane ngo ntizigende ziramwandagaza. Abantu bavuga yuko ari wa mugwanizi, amadayimoni nayo akavuga ngo twe turazi uri we, uri uwera wa Isirayeli, turazi uri we, uri umwana w'Imana. Amadayimoni niko yavuga. Ariko murabona itandukaniro, mbega ntibyari bikwiye ko kibigihushana? Abizera ba kijya gihe sibo bari bakwiye kuvuga icyo Yesu ari, maze amadayimoni akaba ariyo agihakana. Ariko cyabaye igihushana, ibihe byarahindutse none, abantu none barahindutse, imwe mu zarahindutse none. Mbega hari ikintu cyahindutse? Oya, dukeneye gusa kuvuga yuko byahindutse. Mu bisanzwe ni nka kujya mwenda Abrahamu yabivuze akavuga ati umuntu arapfa ariko imwemu yari muri uwo muntu yo ikomeza kubaho mu bandi bantu. Uko niko bimeze, abantu barapfa ariko imwemu, ariko mwemu w'Imana we akomeza kuba mu bizera, n'imwemu yiyisi gakomeza kubaho mu bana b'umugararizo. Hanyuma twasomye uyu murongo ukomeye uri mu Baroma igice cya mbere, umurongo wa 18. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18, uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu kose no kugabitanya banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Twese turazi yuko umwami wacu mutwabwiza ngo bwanditswe na Yohana yaravuze neza ku gice cy'umunani mirongo itatu na kabiri aravuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi yashingiye intahe ukuri. Yaravuze ati navutse ku bw'icyo nyine kandi naje mu isi kugira ngo nshingire intahe ukuri. Yohana 18:37. Hano rero haravuga ngo ukuri, ngo kunyohwa no kugabitanya, kuranyohwa no kugabitanya. Kandi aha niho tumenya muri kino gihe yuko ukuri kw'Imana kwahishuwe. Ntibategerezwa kukunyikiza mu kugabitanya kandi kumaze gushyirwa ku mugaragaro. Gutegerezwa kwemegwa, kukakigwa kandi kukizegwa nk'uko kwahishuwe. Ntacyo bimaze kugerageza gusibanganya n'impaka ukuri kw'Imana kwahishuwe na mwemwe, kuko Imana iragororotse. Iyo yavuze ni ukuri, niyo yabishuye, kandi izokwinjiza ijambo ryayo mu biwe, kandi tuzoba kimwe n'ijambo, tuzoba umwe n'ijambo ryiwe. Twasomye iki ngaha hano ejo ku mugoroba? Imana ifite igihe cy'ibintu byose. Reka nsome ibyo mwereza n'abavuga hano ku rupapuro rwa 13. Aravuga ngo murabona ngo akenshi irareka tukaba impumyi kuri ibyo bintu gushika ku gihe tubikenereye. Yaratwemereye turaba impumyi gushika, yaratureze tuba impumyi ku bintu turiko turabona uno munsi, kuko ubu ni igihe tubikeneye. Igihe tubikeneye ko cyarashize, cyaragaragaye ko ari iki. Ba data ntibari bazi bino bintu. Nashaka kandi nterenje imbere atabwoba, nterenje imbere rwose atabwoba. Atari ba data gusa, mbere n'uyu muntu w'Imana Imana yakoresheje kugira ngo avuge muri kino gihe, na wenyene ntiyabimenyera imwe byose, ahubwo yari yiteze Imana muri byose kugira ngo ibyo bintu ashobore kubishurirwa nk'uko abantu b'Imana bari babikeneye. Uko niko natwe twarongowe intambwe ku yindi. Kandi turashobora twebwe ubwacu gusoma mu butumwa kamwe na Baranamu ko hariho ibintu bimwe bimwe yahishuriwe siruto yagenda bihishurwa bukwebuke buhoro buhoro. Kandi twese niba ibyo tubizi tuzoba turabahirwe tubyakiriye. Aha nta kwivuguruza kuri mwo, ariko n'ugukura ko mu buryo bw'imwemu. Abantu barashobora kuvuga bati kubera iki atavuze ibyo bintu kuva ku ntango, atabyigishije ko. Hari abantu benshi bazi mwene Baranamu bamuzi nk'umuvuga butumwa asanzwe, maze bace bavuga ngo yaciye ati inzira ngo atatangura kuzana ngo inyigisho zidahuye ngo n'ibyo yigishije mu ntango. Icyo si cyo kibazo. Ikibazo ahubwo ni iki gikurikira: kubera iki abo bantu batamenye uko ibintu byagiye bitera bijya imbere mu buryo bw'imwemu, n'ukuntu ibintu byagiye bitera intambwe mu bwami bw'Imana muri kino gihe cyavugishijwe turimo? Twarongorwa tuva mu kumenya tujya mu kundi, tuva mu guhishurwa tujya mu kundi, tuva mu gutahura tujya mu kundi gutahura. Turabizi, ariko none mu bikogwa ibintu bimeze gute? mu majambo turabizi twese. Iyo haje igihe cyo kubishyira mu ngiro tuca tujya iburyo n'ibumoso, dutinzira tukajya iburyo n'ibumoso. Yamara Imana turabiri hejuru mu ijuru ikaraba uko twifata, uko twifata imbere y'ibyo yavuze n'ibyo yahishuye. Akenshi aravuga ngo kasome ngaha ku rupapuro rw'umunani ngo ibi biriko birashika n'ivyo umwami wacu yari yarambariye mu ngoma ya 33. Muri kino gitondo dushitse muri kino gihe, Yesu Kristo we jambo ari hano ubundi busha, ari mu rukinja, ari imbere y'urubanza, imbere y'abacamanza, nk'uko vyagenze cya gihe cyo kubambwa. Yesu ari mu biganza byacu, bamushize mu biganza by'isi. Ijambo mu isi yose ryaragaragaye ko ari ukuri. Ubu rero ririko Yesu ariko aracibwa urubanza imbere y'abacamanza, ariko aracibwa urubanza. Amadini yose aramushibura, isi ntinabibona na gato, ntibica nikanda, bibaza yuko ngo ari ibintu bya Bibiliya gusa, kandi ko bashobora kubivuga ko ibyo bishaka, ibica mu mutwe byose bashobora kubivuga cyangwa ibyo abandi bavuga. Nibazi yuko umuntu adashobora gutandukanya Bibiliya y'Imana, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryahumetswe na Mwemu Yera. Kandi utandukanye Bibiliya, uyitandukanye na Bibiliya aba yitandukanyije n'Imana, uyitandukanyije n'ijambo ryayo aba yitandukanyije nawe nyine ubwiwe. Hano haravuga ngo Yesu Kristo jambo ari hano ubundi busha, ari mu rukinja, mu rubanza. Ntitubona Yesu ari kuko ariko we n'ijambo, ariko abantu bibaza yuko bashobora gukora ibyo bishakiye, bakariko icyo bishakiye ijambo. Ntibazi ko ibyo bakora bakoresha ijambo, uko bagira ijambo mu bisango baba bikore, abariwe bariko barabikora, bariko bikorera Yesu batabizi. Kandi aha niho icyo nicyo kintu kibabaje. Tubandanye dutere tujye imbere. Ivyo twakoreye uwo muto umwe muri bajya bato niwe twabikoreye. Mwami wacu mbega ntiyavuze ati, mwami wacu ntiyavuze ati abamarayika babo bamabara bamunyonga ha data wo mwijuru. Mateo 10:10. Ibyo dukora byose, ibyo dukorera abandi, tubikorera umwami n'umucungukiza wacu we yatanze ikiguzi ku bwacu i Golgota. Tubandanije imbere aravuga ngo kubw'imigenzo yanyu n'imikorere yanyu y'impumyi, imikorere yabo y'impumyi ntibashobora kubona ko ari Imana. Uvugishwa abavugishwa n'Imana, abavugishwa babo, abo ijambo ryaje ko bavuze yuko azoba ari Imana, imikorere y'impumyi. Nicyo gituma bashibwa ijambo maze bakamusubiriza umwicanyi Baraba. Utemera ijambo ryahishuwe ry'Imana aba aribambye ku musaraba. Ntihabasigaye undi wo guhitamo atari Baraba umwicanyi, niwe basigaye guhitwamo gusa. Ubwo buryo bwo gukora sikinda atari ubwicanyi bwo mu buryo bw'imwemu. Bishize mu mutego ukomeye, baca bafata inzira zitandukanye. Murashobora gusoma buno butumwa kugira ngo mutahure ibintu n'insobanuro yavyo muri rusange. Haranditse aravuga kandi ngo ijambo rya kino gihe ryaragaragaye ko ari ukuri mu buryo butomoye, ryarashikijwe, ryaragaragaye ko ari ukuri. Mu minsi y'iherezo niko bizogenda nkuko umwami wacu Yesu yavuze nkuko Yesu yavuze ngo nkuko byari biri mu minsi ya Sodomu n'ibindi n'ibindi ni nako bizogenda mu gihe cyo kugaruka cy'umwana w'umuntu Imana yonyine ubwayo ijambo ryaravuze iherezo ry'ibihe n'ibyari bigiye kuba umuco wabwiriza kwaka ku gihe cy'akagoroba nkuko Malaki gatatu havuga igice cya kabiri ngo ivyo bintu byose bizogaragara kandi azokwerekana kwa rukuri yajanywe ahantu hafatigwa ingingo niho bamujanye kandi rero nshaka kuvuga yuko tudashobora gucira uhande ivyo bintu twirenganira atarama ishengera komakomeye n'amadini ariko atari gusaba amashengera akomeye n'amadini ariko buri muntu nawe yabwirizwa gufata ingingo imbere y'Imana reka mbandanye nsome ku rupapuro rwa 43 nibaza yuko twegereye cyane iherezo kandi nshaka kuvuga kino kintu hari abantu benshi bagerageza gutahura uko ibintu bimeze ariko ataco babiziko murazi birakwiye kumuntu amenye ivyo ari by'imbere yuko bivuga ko byari kugenda gute iyo umuntu aja kubwira no ati nowe ngira ndagusobanura ku bintu bikora ubwato none buza kureremba ku mazi gute ntiyari kubishobora nimukeneye kumenya uko ibintu bijya kugenda ariko hakenewe igituma bigenda neza igituma bikora bikwiye kumenya ubushobozi butuma ibyo bintu bikora iyo umuntu wo mu Bisirayeli yari kuza kuraba Mose maze akamubwira ati Mose nshaka gutahura ingene washoboye kurema ibikoko ukoresheje ijambo ryawe uvuze ijambo ryawe ijambo gusa murazi yuko Mose yavuze ibyago bibwirizwa kuba abitegetswe n'Uhoraho kandi ibyo yavuze byarabaye kuko yabivuga mu izina ry'umwami ry'Uhoraho yavuga ijambo ry'Imana n'iminwa yiwe kandi nk'uko twama twabivuze ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana naho ryo vugwa riciye mu minwa y'umuntu ntirita akamaro karyo ntirita ubushobozi bwaryo ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana kandi rigashitsa icyatumye rirungikwa umuntu akeneye kubaza mwari gushobora kubaza umuntu yabaza Mose ati mbwira wagize gute kugira ngo ushobore gufata igipfunsi cyuzuye umukungugu maze ugiterere mu kirere maze ubwo nyine hagaca haza isazi uburyo imibu y'uburyo bwinshi n'isazi uburyo bwinshi iyo umuntu aza kubaza Mose ati ibyo wabikoze gute Mose yari gushobora kumuha inyishu yumvikana akamubwira ati mugenzi byose nabikoze nkuko ijambo ry'Imana ryari ryavuze kandi natereye hejuru umukungugu ibindi ni Imana yabikoze bariyo mubaza muyibaza ukuntu yabikoze ntico z'ikintu kizaga yemwe dukora iby'Imana yadutegetse gukora ibisigaye birayiraba biratugora gusigura ivyo dukora twebwe ubwacu mbendaretse gusigura ingene Imana ikora ibimenyetso n'ibitangaza ku bw'ubuntu yamara turazi ko umwami wacu atabuze kubishingira intahe kuva ku ntango umwami wacu ntiyabuze kubishingira intahe kuva ku ntango ninde yosigura uburyo ibintu bikorwamo aha nshaka kuvuga ibi bigize n'uburyo ibyo bintu bishika Ninde ushobora gusigura ingene ukuremwa kwagenze? Ninde ushobora gusigura akadusigurira umuremyi? Ninde ushobora gusigura ubucunguzi? Ninde ushobora umukiza? Ninde ushobora gusigura ivyo vyose? Nta numwe. Imana niyo yabikoze kandi nkuko iri hejuru y'ugutahura kwacu ashaka kuvuga niko byanditswe muri Nehemiya ngo amajuru asumba yandi ntashobora kutahura. None twebwe turi iki kugira ngo dushobore gusigura Imana, dusigure n'ibikorwa byayo? Mose yahagaze imbere y'ikiyaga gitukura maze uhora aramubwira ati Mana inkoni yawe nanje ntandukanye ikiyaga. Iyo umuntu aza kubaza Mose ati niwe wabikoze gute, yari gushobora kuvuga cyangwa yari gushobora kuvuga ubundi bushaka avuga ati jewe namanitse inkoni yanjye kubera ko ari kuhoraho yari yabintegetse. Ibisigaye byakozwe n'Imana ishobora byose, maze amazi amwe acaja iburyo ayandi ibubamfu. Kuri twebwe ntibisobanutse, ntibisiguritse. Abatizera baca bazungagiza umutwe magaze bato bibaza muri bo nyine bakiyumvira ngo ngo abantu nibijuju, yemwe kuburyo kubona bashobora kwizera ibintu nk'ibi? Ego cyane turi bijuju kuko twizera iby'Imana yavuze yakoze kandi kongera ikabisezerana. Turi bijuju ariko ngira ndababwire guhera uno munsi ingene bizogenda ku iherezo. Nikintu nzi neza cyane muri kano kanya ku iherezo abibaza ko ari abanyabwenge kiriya gihe bazoba ibijuju. Ibijuju na vy'uno munsi bizokwambika ubwiza kandi bazoba abanyabwenge ku iherezo. Ibyo ni vyo nzi kandi mwebwe kandi murazi mwese mwebwe muzi ijambo ry'Imana. Nimutureke batwite ibijuju kuko imbere y'Imana turi abanyabwenge, kuko twagize abanyabwenge imbere y'Imana kugira ngo dushitse umunezero wacu mu gutinya no guhinda agashitsi. Paulo yaravuga igihe yandikira abikorinto akababwira ngo umunyabwenge ari hehe, umwanditsi ari hehe hagati yanyu? Ninde yamenye ubwiza bw'umwami, umwami w'ubwiza? Nta n'umwe muri bo. Mu gihe cya Yesu igihe impumyi cyangwa uwo wese yakira indwara aba incabwenge z'icyo gihe zaca zivuga ngo abantu atacyo bazi nibo bamukurikira gusa, bagaca bavuga ngo bagacabaza ngo hari umuntu ngo hari umukuru n'umwe ngo yigeze amwizera uyo? Oya, ngo nta n'umwe ngo banyagirwe bato gusa nibo bamwizera. Ariko ndababwire uyu mugwi muto, aba bantu bato, uno mugwi w'abantu bato w'abantu, uno munsi bari muri paradiso, bari imbere y'Imana mu bwiza bw'Imana. Hano ku isi bari abantu basuzuguritse, bafatwa nk'atacyo bamaze, bari bazwi n'Imana maze bashigwa hejuru n'Imana, baratwitangiye imbere nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kristo ntiyari murazi aho ari by'ukuri, aho ijambo ryiwe ryizewe nihari, kuko we ntashobora gutandukanywa n'ijambo ryiwe. Reka nsome hano mpereye ku rupapuro rwa 25. Uko ibintu bigenda narabisomye ejo, uko ibintu ubushobozi muri rino shengero kuzoba ari ugusukwa kwa mwe muyera, kuzoba ari ugusukwa uko ibintu bizogenda, kuzoba ari ugusukwa kwa mwe muyera ukundi gusha. Ibyo navyo bikaba byakoreye hagati yacu umengo biri mu nkomezi nkeyi mu gihe igiwe yagasongero rizomanuka. Mwenda pere namara ahari kamagara legatoi mwenda pere namu buryo bwiwe bwo guca bugufi atari yari suburyo yari yarihaye bwari bwo buzima bwiwe kandi ko yarameze. yavuze hano ngo ivyo bintu vyakoreye hagati yacu ariko bikogwa mu nkomezi nkeyi ari mu rugezo rutoyi ariko turavye inyuma ntivyakozwe ku rugezo ruto ariko vyakoretse nkuko vyagenze mu gihe cy'intumwa mu rugezo rushimishije hamwe n'imihezagiro y'Imana yatanze mu bukozi bwiwe. Hano rero ndabara namacagereranya ibizoshika ku iherezo akabigereranya n'ivyamaze kuba. Akavuga ati ivyo twabonye bikorera hagati yacu mu rugezo ruto. Bika bizogena gute ku iherezo none? Ku iherezo birashika yuko uno munsi twiraba nkuko kiriya gihe turabona iyo turabona iyo bigihe yari mu mukungugu hanyuma tugaca kumure tubonye iyo bari mu mukungugu twaduzunguza umutwe maze twatwirenganira ariko nshaka kubabwira yuko mu munsi umwe gusa buje Imana yashobora guhindura ibintu byose ko byari bimeze akabihindura kuko ntarahinduka uko yararejo niko ari none munsi niko azuka mu bidashira mwendeza bana marabandanya ngo mugihe iwe yagasongero rizomanuka kugira ngo rifatane n'umubiri wose ariko igihe umutwe n'umubiri bizofatana ubushobozi bushitse bwamwe mu yera buzoba vyura kubyo abapfuye basinzirire muri Kristo haheze imyaka myinshi bazozuka mu bwiza bw'ukwera kwiwe maze bace bazamuga bajya mu ijuru. Ubwo bushobozi ni mwe muyera ugusukwa kwa nyuma kwa mwe muyera ntikuzogabanuka na gato inkomezi oya ntikuzigera guhagarara kuzogeza abantu mwizamugwa kuzogeza abantu kukuzuka kuzogeza abantu kukuzuka bamwe batwitanga imbere bubageze kugutugeze kuguhindurwa no kuzamugwa ibyo turashobora kuvyishimira tukavyizigira kandi nkuko muririmbyi yabiririmbye nkuko muririmbyi yabiririmbye ngo amama y'ubuntu arikaragwa ngo turungikire imvura nyinshi Imana. Ubu rero turageze ahantu aho imvura yagacika mvura izohubuzima imvura yagacika muri zoje izohubuzima gusura ubuto ruri mu mutima rwonyene. Ikiza nuko mu gihe Imana izorungika ya mvura hazosangwe mu mutima wawe no muwanje harimo urubuto rw'Imana rutavanze gusa kuko imvura imeza buri rubuto ugwa ariko gose irarumeza. Urero ngiki kintu kibabaje ubwa mbere uko ibintu by'ibujyo bw'imwe mu bikubira genda kuvyiga Kristo bya Kristo bikubira genda n'ivyamadini n'ukuntu bikubira genda n'ibindi n'ibindi uko bivugwa hano gusha hano biravugwa hano gusha arabivuga hano gusha ku kimenyetso cy'agikoko uramwe ndaza bana n'amasagereranya ibintu n'ibindi akavuga ati nkuko mama wacu Eva yononye isi yose akayinjiza mu rupfu rw'ubujyo bw'umubiri rusanzwe umviriza mama wacu Eva yononye abari mu isi bose maze abazanira urupfu rwo mu buryo busanzwe mu buryo bw'umubiri byagenze gute mu gushibura ijambo no mu gufata ikintu gisa naryo yatumye habaho urupfu rwo mu buryo bw'umubiri kuko yahebye ijambo ry'ukuri yize ijambo ry'ukuri ariko yananiriwe ahantu hato gusa. Murabona ibyo ari byo n'ugufata ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana n'ukurifata yizeye ijambo ry'ukuri ariko hariya akantu gato cyane atizeye uyu mubabaro wose urupfu ibiri ku isi byose byatumwe nawe niwe yabizanye kubera ko yataye gato gusa agata ijambo rishitse ijambo ry'Imana yataye gato gusa ijambo rishitse ry'Imana nivyo Eva yakoze nivyo niwe nyina w'urupfu murabona aho tugeze ni nyina w'urupfu ni murabe neza yere yakekeranije ku ijambo gusa iki nicigwa kuri twebwe twese hano haranditse ku rupapuro rwa 18 muri Abrahamu ngo Imana yari yarabivuze byari bikwiye ijambo ni murabe byose byatanguranye n'ikosa ritoya cyane ryo gusobanura uko abantu bishakiye ijambo Imana yari yabivuze kandi byari byavuzwe burundu ariko umwansi yaraje maze aravuga ati Imana yoba yashatse kuvuga ivyo Imana byukuri ivyo yovyubahuka Imana ntiyabwirizwa gukora ukunuko Imana yari yamaze kubikora Imana yari yamaze kubivuga byari bikwiye sinizera yuko sinibaza ko hari umuntu numwe ku isi sinibaza ko hari umuntu afite uburenganzira bwo kwicara canke akigira umuhinga w'iby'Imana yavutse nta numwe sinibaza haba n'intete kandi rero mbendaretse bashiki bacu ntagire mushiki wacu numwe yihubwo burenganzira urupfu rw'ubujyo bw'imwemu niyo nigo gwavuye muvyo twibaza ko twabwirizwa kuvuga ku ijambo ry'Imana havuye mu urupfu rw'ubujyo bw'imwemu ijambo ry'Imana ryaravuzwe biratomoye ririmo ubuzima ubugingo n'ubucuti buva ku n'ubucuti tugiranira n'Imana insobanuro z'abantu ziva handi hantu kandi zizana urupfu umviriza ibikurikira ni murabe neza umukobwa umwana w'umukobwa avuka iyo iyo nyina na se bahuye ariko raba rero ikintu kibabaje urupfu rw'uburyo bw'umubiri kwaje kubwo guhura kwa mama wacu Eva na Satani igihe atizera ijambo ry'Imana bose uko ari babiri barahuye maze baca babyara urupfu niko gwavuye mu guhura kwa Satani na Eva twagarukanywe ku ntango biciye muri no mirongo yo mu byanditswe ubugingo buva ku Mana ubugingo buri mu ijambo ry'Imana hamwe ubucuti n'Imana nabwo buri muri abo bose bakira ijambo ry'Imana muri bo umwansi ntihakanga ijambo ry'Imana icyo yakoze gusa yararisobanuye ko yishakiye kandi isobanuro z'abantu usanga ari zirezire cyane womenga zirasobanutse womenga zirumvikana kurusha ijambo ibyo namwe muramaze kubibona iyo abantu ko ndasobanura uko bishakiye ibintu womenga birumvikana cyane barasobanura ibintu byose neza womenga harimwo umuco utari watanzwe mu ijambo ry'Imana ntibibatesha umutwe mu ijambo ry'Imana harimwo umuco uhagije kuri abo bose bamurikirwa namwe mu w'Imana kandi mu by'abantu bibaza yuko bashaka kuvuga ibyo murashobora kubyibagira haba hari ikindi kintu inyuma yabyo reka mbandanye nsome Eva yari afite ijambo Satani nawe agwanya ijambo ariko murabona ni nkaho byari bice 99% Satani yari yamenye yuko ibice 99% Satani yaremera ko ari ukuri biregeranye cyane Bibiliya rero iravuga ngo misi y'iherezo mu minsi iherezo n'abatoranijwe bozimiye iyaba bishoboka. Sinzi nimba bino bifite ikibanza hano, sinzi ijana ku ijana niba bino ari ukugomba kw'Imana. Ariko muri no minsi yere muri minsi mu minsi heze hari ikintu kimwe cyantangaje kandi cyarankoze ko mwebwe rero bashiki bacu mwategerezwa kubyihoza kiretse Imana ivuganye n'imitima yanyu mu buryo budasanzwe. Rero turabye muri kahise kishengero turashobora kubona ibintu bimwe bimwe, kandi ibyo bintu nuno munsi birahari. None uyu mubabaro uva hehe? Uyu mubabaro uva hehe? Aya madidane ubwicanyi ivyo byose bivahe? Turazi yuko Satani ari umwicanyi kuva ku ntango. Ariko kandi turazi yuko atashotsa ajya kuri Adamu, ariko yaje kuri Eva. Ninde agira indoto nyinshi, ninde avuga ko afite uguhishurirwa kwinshi, ninde arondwa muri iyi minsi? Mbega hari imyaka amajana 50? Mbega icyo gihe baraturira abagabo? Oya, uno munsi turabizi hari ahantu bita ngo aho baturira abarozi. Kubera iki barabagore kijya gihe atari abagabo? Uno munsi ndabivuze kandi ndabivuze mu izina ry'Umwami. Iyo Satani afashe umugabo ngo amukoreshe, ashobora gukora ibi bibike. Ariko iyo afashe umugore ngo amukoreshe, ashobora gukora ibibi byinshi cyane rwose. Muramaze kumva bavuga ko mu bihe biheze bahora baturira abantu, abagabo bakabaturira, bakaba hari ahantu bashira abantu bakabaturira, bakavuga ngo naho guturira abarozi. Uno munsi abantu bo mu bwoko bw'aba tsigani iyo bariko bararengana bariko barazunguruka igihugu, umugabo aguma muri ya Mercedes, maze ninde acaza mu iwanyu akaza, ninde azi iwanyu mu rugo yambaye ikanzu ndende n'itaburiya nini? Ninde ahoraza gusoma imihiri iri mu biganza byanyu? Ninde aza mu nzu zanyu? Numugabo yari muri Mercedes? Oya, aguma muri Mercedes. Kandi ninde ababwira ko mwatomboye? Ayo ajya amajambo yose ngo mwatomboye, ngo mwatomboje, ninde ahora bivuga? Birakwiye ko tugarura kenge, tugatahura yuko Imana itahindutse. Mbega ninde ikeneye? Imana yarakoresheje Aburahamu, Isaka, Yakobo, Mose na Eliya n'abavugishwa n'Imana, niyo yabarungitse. Yarahamagaye intumwa, bavuga butumwa, bigisha, yahamagaye abantu kugira ngo bashitse ibango ryabo. Bashiki bacu, muri mu kibanza cyanyu, murafite ikibanza cyanyu, nico Imana yabageneye mu bwami bwayo. Ariko mubwirizwa kuguma muri ico kibanza, muri ico gihe niho mushobora kubera abandi umugisha. Ninde yiyumva ko ari uw'imwemu? Mbega ni bene data, maze guhura na bene data bake bibaza ko ari ab'imwemu, maze guhura na bake, ndababwije ukuri, uno munsi tuvugisha ukuri. Ninde yibaza ko ari uw'impwemu cyane? Ninde yibaza yuko arongorwa n'Imana? Ninde yibaza ko afise ubucuti n'Imana kandi ko ahishurirwa ibintu byose? Ninde? Harageze ko tuvyiyumvira ko harageze ko Imana iduha amaso asizwe amavuta kugira ngo dushobore kumenya aho turiko turonona naho turiko turubaka, aho ijambo ry'Imana ririko riravugwa naho ibindi biriko birakogwa. Nitwamara gutahura ivyo vyose, ntankeka Imana izoshobora kujyana natwe tugere kure. Mwendatabara namara abana akavuga ngo agace gato gusa, ngo gato gusa, ngo ngo ukutizera guke cyane ariko birakwiye ko tukora ibintu byose jana kwijana murabona nuko bimeze murabona yuko umukobwa w'Imana ishengero umugeni ni kintu cavuye mu guhura kw'Imana n'ijambo ryayo haleluya umugeni ishengero ni kintu cavuye mu guhura kuvuga no guhura kw'Imana n'ijambo ryayo arabana akavuga ngo guhura kwamwe mu yera numubiri w'inyama namaraso byavuyemo umwana w'Imana yari icyavuye mu kugororoka kw'Imana mu minsi iherezo nkuko twabibwiwe umugeni azoba umwe n'ijambo ry'Imana ryahishuwe mu mubiri w'inyama nkuko byari biri mu minsi ya Sodomu mwe mu yera ararishyiraho ikimenyetso akagishyiraho ikimenyetso mu mana maze akagumiza ukutizera hanze abantu bakiriye kandi bakemera ijambo ry'Imana maze bagashigwa ku ikimenyetso cya mwe mu yera mu mubiri wa Yesu Kristo bategerezwa gukugwa burundu mu kutizera bafise ku ijambo ry'Imana bakutse gukugwa mu kutizera bafise ku ijambo ry'Imana kandi naho bategerezwa kuba bahuriye n'insobanuro z'abantu kiretse ijambo ry'inkomoko gusa kugira ngo bashobore gucika ishengero jambo ndekamananye nsome umubiri w'Imana ariwo shengero bakoraniye hamwe nk'umugeni we bagize umwe we na Kristo bari umwe mugiye mwemu ariko arakorera mu mubiri w'inyama umubiri uboneka w'ishengero nkuko yakoze mubiri ugaragara nkuko yakoreye mu mubiri wa Yesu Kristo kuko ni gice cy'umubiri wiwe si babiri ariko n'umwe ni kintu kimwe umugabo n'umugore ntibaba bakiri babiri baba babaye umwe Kristo n'umubiri wiwe ni kintu kimwe n'umwe ujya mwe munyene yari muri Kristo niwe ari mu mugeni wiwe ari mu mubiri wiwe ariko aramufatanya n'ijambo ryose kandi Imana yonyine ubwayo niho iba kandi niho yishurira none bizodufata igihe kingana gutega yemwe kugira ngo dushobore kuvuga ngo ego mu mitima yacu tuvuge tuti ego ku ijambo ry'Imana ryose bizodufata igihe kingana gutega yemwe bakundwa igihe kirahita cyihuta kandi ndibaza yuko Imana ishaka kuvugana natwe twese biciye muri iri jambo kandi ivyo naco bimaze kureka ivyumviro byacu ngo biyere biguruke mu kirere biyerere bija ku mashirahamwe bija mu mashirahamwe n'amadini ya kure ariko umwe wese nafata umukubuzo akubura imbere y'umuryango wiwe dufate icirore c'ijambo ryayo duhagarara imbere y'icirore c'ijambo ryayo maze tuvuge tuti mwami mbega mpagaze gute imbere yawe hamwe wozu uno munsi mbega noshobora guhagarara imbere yawe mbega noshobora kuzamugwa uno munsi umubiri w'umwami waratabaguwe mwene dabara namu yaravuga mu myaka 50 akavuga ati nta gukekeranya yabivuga mu butumwa yise gukoranirizwa munsi w'umutwe umwe akavuga ati umubiri nzi ugwaye ubaho nzi uri ku isi n'umubiri wa Yesu Kristo kandi n'umubiri wa Yesu Kristo kandi urakeneye gukira kuva ku Mana. Uno munsi byose byarashwiragijwe mu nzira zose kandi womenga hari amerekero y'isarengane mu buryo busanzwe tuzi ubuseruke uburengero umanuko n'uburaruko bigaca bigarukiraho. Ariko mu buryo bw'imwe mumengo hari amarekero menshi ukamenga hari ubumanuko n'ubushyira ubuseruko n'ubumanuko bushyira uburengero n'uburaruko bushyira uburengero n'ubumanuko bushyira uburengero. Nta muntu akimenya uko bimeze, nta muntu akimenya none amerekero nyayo ari hehe, amerekero nyayo ari hehe, ijambo tubwiza guhagarara ko riri hehe. Yesu ari mu biganza byawe n'ibyanjye biciye mu ijambo ryahishuwe muri kino gihe. Turashobora kubikora nk'uko kiriya gihe abantu babikoze, abari bazi byanditswe bakavuga ngo turafise Mose na Aburahamu, ngo turafise Mose kandi Aburahamu niwe data. Uno munsi turashobora kuvuga ngo turafise Pawulo, ngo turafise Petero, bakabandanya gutyo. Rero bica bigenda gute? Ntaki kigenda neza, bikwiye kurenga kugira ngo bishure ubwaguke bwose bw'Imana. Inama z'agakiza mu gihe cy'iherezo byose bihishurwe, kandi nk'uko twabivuze aya niyo majambo ya nyuma y'Imana. Mu minsi ya Mose, mu nkundi ndabivuga uno munsi, Imana mu minsi ya Mose ntiyavuze ibyo yashaka kuvuga byose, kandi Imana yakomeje ivuga no mu gihe cyacu. Mu gihe cyanjye yaravuze. Ikibazo ni gikurikira ngo yaravuganye nawe, hari icyo yakubariye, hari icyo yambariye. Turashobora kuvuga tuti je ndafise Pawulo, ego ndafise Pawulo. Murazi yuko nagiye i Vatikano inshuro zitatu mu ngero nagiye mfata. Bafise igishushanyo kinini cya Petero, maze baguma basomagura ikirenge ciwe c'iburyo, baguma bagisomagura bakavuga ngo Petero ngo nigitandara, ngo niwe gitandara. Urashaka kuvuga ngo mfise ibi n'ibi. Ikibazo ni gikurikira, niba wewe na jewe nimba tuzi, ikibazo nuko mbega wewe na jewe turazi bigezweho mu bwami bw'Imana. Ikibazo mbega turemera tukizera iby'Imana yahishuye, canke tuguma tubikura ngaha tubijana ngaha kugira gushika igihe kazogere igihe umuntu aza kutubwira ngo umviriza ngo burya ngo ibintu ntibimeze uku, ngo si uko wabwiriza kubitahura. Rero aho rero ibihari bigisha bitangura, maze amadini agaca atangura. Ingorane n'urupfu ku buryo bw'imwemu nibyo bica biva muri ibyo bintu. Uwakiriye ijambo ry'Imana by'ukuri mu mutima wiwe kandi akaba yararifashe mu kwizera, ntiyemera ngo hagire umuntu n'umwe amuha insobanuro yishakiye. Nagume mu nyonga z'Imana. Kandi aha niho amajambo Pawulo yavuga acagira icyo akora ngo nimba hari icyo mwiyumvira ukundi, Imana izo kibashurira nacyo. Si umusenyeri runaka azobikora cyangwa undi muntu, ariko Imana niyo ihishura ijambo ry'Imana. Ujya mwe munyene yera yadanze ijambo niwe arihishura mu mutima w'umuntu wese. Ibindi byose muvyibagire, ni mwibuke ibihe byose, mugume mwibuka yuko wa mugwanizi yanzoka ya kera iyo nzoka ya kera ntiyaje igendesha amaguru ane mu itongo rya Edeni. Oya, ariko igihe yakora bijya bibi niho Uhoraho Imana yavuze akavuga ngo uravumwe uzogenda ukwega inda hasi. Ibyo bijya byaje kubw'umuvumo wa umugwanizi agenda n'amaguru abiri. Ntimwibaze ngo adoza mu bundi buryo, ibyo ntimubyibaze, ariko mumenye yuko ibintu uko biri no muzi niko byari biri na kera. Imana itugirira ubuntu by'ukuri. Esukuntu twiteze uwo munsi tuwahamiye, kandi abyifuriza je ubwanje n'umutima wanjye wose, bibe nk'impano y'Imana nshobore kwibona mpuje n'ijambo ry'Imana neza, mpuje naryo neza nshobore kwibonera wa munsi aho twebwe nk'ishengero tuzoshobora gufataniriza hamwe munsi y'umutwe umwe munsi ya Yesu Kristo kugira ngo ubushobozi butange inkomezi bushobore kugaragara uno munsi umugumwe umusengera hano wundi mugugasengera hariya wundi mugugasengera hariya ahantu hariya Imana none yumvira nde Imana none Imana ije hose oh isicoma tukabitahura Imana iri hajya aho abantu bakoraniye mu izina ryayo bariko bumva ijambo ryayo kandi ndubahutse kubivuga ko Imana ikeneye kutwishurira hano muri kino gitondo kandi ikeneye kutwereka akamaro k'ijambo ryayishuwe kandi yongere irishire mu mitima yacu Ese choma umwami Imana akaduhezagira kandi akabana natwe kubw'ubuntu bwiwe Amen Duhaguruke dusenge Kumbule twaririmba kakaririmba kavuga ngo ngukondi kose nahata chomaze Uko ndi kose natacho maze so kubwi inkomezi zanje ariko ni inkomezi zawe amaraso yawe niyanyoza ibyaha oh mwagazi w'intama w'Imana ndaje kunamike imitwe maze tugume mu masengesho dutekereje imbere y'Imana kumbure ko hano ko bari umuntu akeneye gushikanira ubugingo bwiwe Imana uko biri kose iherezo ibihe bihoraho ntibigira iherezo kandi nta muntu numwe ashobora kuba ibihe bidashira atamaze kugira ubugingo budashira muri we kandi ubugingo budashira bwonyine bubaho buri mu mana imana yari yerekanye muri Yesu Kristo umwana wiwe yavyawe umwana w'ikinege kandi yaravuze ati umbonye yarashaka kuvuga ati umbonye ababonye data muri we wenyine niho hari ubugingo budashira mu gihe twunamitse imitwe dufunze amaso imitima yacu mu gihe gito cyane imitima imenye yuko mu gihe gito hazotanga umuhamagaro wa nyuma vuba wa nyuma zohamagarwa maze yinjire ntituzi uwari we kandi ntituzi igihe icyaricyo ariko igihe kiri hafi mu gihe twunamitse imitwe dufunze amaso nashaka yuko abashaka yuko tubibuka mu masengesho baduze ibiganza bacho bongera babimanure murakoze data twese turi mwijuru ndagushimiye n'umutima wanje wose mana yanjye ewe mana ibi ni wowe biraba ntibiraba umuntu biraba ijambo ryawe wahishuye ewe mwami ndagusavye Ume guhuza n'ijambo ryawe ume guhuza namwe mu wawe mana ukwizigirwa nibyo nshaka mfasha uheze umare inyota mfise ndagusavye nsabire ishengero umugeni ryose kugira ngo libe ibe umugeni cyanke ishengero jambo ryahamagariwe gusohoka giteguriye wa munsi mwiza ugaruka kwawe mwami mukundwa hezagira abadukije ibiganza udukize imyanda yose byo kumubiri niwe bw'imwemu ushobore kwinjira mu byufite uburenganzira wishure kandi wigaragaze kuri wo kwizigirwa kandi kudahinduka nimbi byabaye ari bito mbega ibizoba mu nyuma bizoba bimeze gute mwami mukundwa dufate twese kandi uduhezagire nungire numfashe ndakumvire ndagusavye ndasenge inzu yanje ndasenge abanje bose abari hafi yanje bose ndasenge abantu bawe bose inzu y'Imana yose abahungu n'abakobwa b'Imana bose umwa mwansa bakure ku kiganda ciwe candu yagikure ku bana b'Imana bose bakuwe ku batunganijwe kandi ko kumwami Imana kuze kuri bo bashore gukizwa imwe mu mbizose maze bashigwe munsi y'uburongozi bwa mwe mu wawe mwami wo kwizigirwa hisura uko kwa kw'iburyo uko kwa kw'iburyo gutahukana insinzi insinzi yo kumusaraba igorogota ndagushimiye kandi ndaguhimbaza kandi ndaguhesha icyubahiro nushimwe kandi uhabwe icyubahiro nuduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu amen.